Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke bwa kenshi utiramwe akunzi muri ko mukurikirana kuri mwateguriwe n'uruganda yaga muri kano kanya. Kaze mu makuru yacu no musa makuru mugiye gushikizwa na Jewe Maria Carone ni nahazwe. Amakuru yacu tuyahere mu Rusenda. Ibarabara rikuru rihuza ibigwati 50 byo mu ikambi ya Rusenda riri mu bidasanzwe kubera ikivura caciye ikiraro cahuza amasiti ya Katunguru na Rusenda kuva mu rushana rw'umwaka uheze 2018. Impunzi z'abarundi zibarizwa mu iyo kambi zirataka zigatakambiro wese yogire cakoze kugira ngo iryo barabara risanugwe. Emmanuel Ntirampeba arabitubwira.
Kuva aho imvura nyinshi igwiriye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no mu micungararo yaho ikonona amabarabara yose yinjira mu ikambi n'irindi rifasha imigenderanire y'uburere bumwe bumwe bugize ikambi kuva mu Rusenda uja mu Gatunguru ya gatatu. Ibi bikaba bitorohereza ingendo zose zo kuva mu Rusenda uja mu Gatunguru ya gatatu bitewe n'ikiraro cahora gifasha kujabuka uva mu Rusenda kuri village ya 16 uja mu Gatunguru ya mbere kuri village ya 17 bitewe n'iyo mvura nyinshi yaguye ku mwaka uheze wa 2018. Imodoka ruseha baniha ikaba itorohererwa mu gihe igiye mu gikorwa cyo gutabara aho ibanza guca hanze y'ikambi mu kugira ishike aho mu Gatunguru ukora ibindi bikorwa byacu.
Arakoze Manuel Ntirampeba kuri iyo nkuru ya dutohorezi. Mu gihe zitari bagira imvururu zadutse imbere hagati n'inyuma y'amatora yabaye mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu mwaka wa 2015, impunzi z'abarundi zegeranirije mu ntara ya Kivumanuka mu makambi ya Rusenda na Murongwe zari zifise ubwoba bwinshi muri kino gihe cy'amatora muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo bwoba bwariyongereye cyane igihe hamenyekanye itariki ntibukuka y'amatora yaguma asubizwa inyuma gushika naho hatangarizwe ibyavuye mu matora ku munsi wa gatatu w'inondwi turimwo. Emmanuel Ntirampeba yayaze na zimwe mu mpunzi ku ico kibazo.
Jewe nitwa Nkunzimana Adija nkaba mba mu nkambi ya Rusenda nkaba ndi umucuruzi w'indagara. Mu bisanzwe muri iyi minsi iheze twari dufise ubwoba cyane, nta n'abaranguzi baza kurangura ngo tugire umutekano muke, ariko ubu turashima twagiye kurangura abibuvira bari baje n'abanyebaraka na indagara zari zabaye nke, ariko twarusa abakiriya kuzirango. N'ubu mu nkambi umutekano ni wose muvema, abantu barameze neza barasuma, tukaba twosaba n'abandi batarangura ko boza mu bintu byo kudandaza n'abarangura bari bafise ubwoba ko burangura ubu ko umutekano umeze neza. Kuba uri umuntu w'umurefuje udandaza kugira ngo ejo agasabune katarakaronka kugira ukaronke mu byo urikenura mu byo udandaza. Kuba tuye kurangura hari igihe uronka 1000 ukaronka 500 ukaronka n'icyo ibyo bigozi bitatu by'ubufu kwiyunganya mu rugo umwanya utarapokera.
Tubandanye n'amakuru yacu. Iminsi mikuru irangiza umwaka yarangiye. No munsi hageze kwicuza kwisesa kugwa ryakozwe mu ico kiringo no kwifatira ingingo kuri uno mwaka mushasha aheze hafi indwi zibiri dutangiye. Mu Rusenda bamaze gukubwa ko niyo minsi mikuru duhitiyemo n'abadandaza bato bato. Abagura baza kamwe kamwe kuko amikoro yabaheranye basigaye baraba imifuko y'ipantaro nayo ikabaraba. Emabre Kavunja Pori yaduteguriye iyo nkuru.
Kubwa badandaza bamwe bamwe n'abandi basanzwe barangurira imirimo yabo mito mito mu Rusenda twayaze baremeza ko ibihe by'intango z'umwaka bitaborohereza kuko bashobora kwirirwa bataronsa abaguzi nkuko vyahora canke bakabura burundu. Banavuga ko hari n'abagenzi babo batarigera barema kuva mu ntango z'uyu mwaka mu isoko iri hanze y'ikambi y'impunzi z'abarundi isanzwe bahurizamo n'abakongomani mu gutinya ko bokoresha uburyo bwinshi mu kunguruza ibidandazwa maze bakabura abaguzi. Bakabona ko biterwa n'uko atamahera asigaye mu bantu kuko bakoresheje uburyo bwinshi mu kwitegurira iminsi mikuru yo kurangiza umwaka. Abanyagihugu nabo twayaze baremeza ko ubu bari mu bihe by'ubukene bitewe n'ukuntu biteguriye bihagije iminsi mikuru yo kurangiza umwaka ngo kuko nakajyo kaboneka rimwe mu mwaka. Mwamenya ko ingaruka mbi zo gukoresha uburyo bwinshi mu kwitegurira iryo himbazwa ry'ibihe byo kurangiza umwaka zitatevye kwigaragaza mu miryango cyane cyane mu mpunzi z'abarundi, kuko bamwe bemera kugwatiriza ubukarata bwabo bwo gusumira ko nari ryatandi mikoro basanzwe bafise ngo baronke ico bofungurira imiryango. Emabre Kavunja Pori mu Rusenda.
Nino kuri iyo nkuru ya Kavunja Pori ndangirije kamakuru yacu uno munsi. Serejo Bisimwa ayobowe na Yakuboka Ora yabiteguriye ndamushingurukiye cyane. Maria Caroline nahazone yabashikirije muzigamwe.